Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muteza amatwi radio ijwi rya Amerika kuri uno mugoroba. Umunsi wa kane tariki 25 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2018 muri studio gatanu i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Fideni Yongabo ndabaramukije ndabaha nanjye ikaze mu biganiro byacu byo kuri isa.
Icyo mvise kubamenyesha nuko mu mihana mu makomine bose bifuza ko umurundi wese ari hanze yotahuka subira mu mazu yanyu, subira mu mirimi wanyu, umwana mushire ku ishuri, uri masubira rime.
Uyo ni Glorioze Berahino, umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi no gusubiza muzabo abaziteshejwe mu bushikiranganje bujejwe intwaro no gukundisha igihugu mu Burundi igihe yariko arakira impunzi zitahuse zivuye mu gihugu cya Tanzania. Ni mu kanya gato mu yandi makuru naho
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashitse no Moscow kane mu gisagara cya Davos mu Buswisse vyitezwe kwashikiriza ijambo ejo kuwa gatanu abategetsi b'ibihugu n'abaserukira amashirahamwe agira imirimo y'ubudandaji baba mu bice bitandukanye byo ku isi mu nama yo muri indwi yerekeye ubutunzi ku isi.
Mu kugaragaza no gukomeza imigenderanire ku rwego rwa gisirikare, umushikiranganje wa Amerika jejwe kwivuna abansi Jim Mattis amenyesha ko ubwato bukomeye bw'ingwano indege zo mu ngwano zigurukira ko bugiye gufata urugendo muri Vietnam.
Umupadiri w'umukatolika n'uwundi muntu bari banyuruzwe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barekuwe amasaha 48 nyuma y'uko banyuruzwe n'abantu batamenyekanye.
Ishiramwe mpuzamakungu ry'abagiraneza Save the Children rimenyesha ko umukozi wabo agira kane yitabye umuremyi muri Afghanistan. Ayo makuru n'ayandi yavugwa mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye mugume ku maradiyo yanyu.
Duherere ku makuru bavuga hirya no hino ku isi, duhere kuyerekeye ngaha muri Amerika, aho Perezida Donald Trump yatangaje ko yiteguriye kwishyura ibibazo by'umushikirizamanza adasanzwe Robert Mueller, abanje kurahira ko avugisha ukuri yiteguriye kwishyura ibibazo bijyanye n'itohoza Mueller, ariko agira kuvyuko nimba Uburusiya bwivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Amerika mu mwaka wa 2016. Perezida Trump yabwiye amenyeshamakuru ku munsi wa gatatu ko yiteguriye kwishyura ibibazo by'umushikirizamanza adasanzwe Robert Mueller. Yavuze ko yifuza kwishyura ibyo bibazo mu buryo bwihuta bushoboka kandi ko azobigira abanje kurahira ko avugisha ukuri. Perezida Trump yasubiye kuvuga ko atakoranye n'Uburusiya mu ntumbero yo kumufasha gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka wa 2016. Itariki yo kwishyura ibibazo vya Robert Mueller ntirategekanywa, yamara Perezida Trump yatangaje ko bishobora kuba mu ndwi zibiri canke zitatu ziri imbere.
Mu kugaragaza ibikorwa byo gukomeza imigenderanire ku rwego rwa gisirikare, umushikiranganje wa Amerika jejwe kwivuna abansi Jim Mattis amenyesha ko ubwato bukomeye bw'ingwano indege zo mu ngwano zigurukira ko bugiye kurungikwa mu bikorwa bya gisirikare muri Vietnam. Ribaye rya mbere ubwo bwato burungikwa muri Vietnam kuva habaye intambara ya Amerika n'icyo gihugu. Kuri uno munsi wa kane, General Mattis yabwiye Nguyen Phu Trong, umukuru w'umugambwe wa gikomuniste, ati turabashimira kukuba mubandanya gutsimbataza imigenderanire ya gisirikare natwe mu kwakira ubwo bwato bwacu uzogendera i Da Nang mu kwezi kwa gatatu. Ibiro by'ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe kwivuna abansi bumenyesha ko umushikiranganje mukuru wa Vietnam ari nawe mutegetsi wa leta afise ijambo rya nyuma ku rugendo rw'ubwo bwato. Ati niwe azoshira urukomo ku kwemera icese iyinjira ry'ubwo bwato. Mattis yongeye ko nicyo gikorwa na cyo nyine kiriko kigenda neza. Amerika irabandanye kugerageza gukomeza imigenderanire na Vietnam mu gihe icyo gihugu gisigaye kidahisha aho gihagaze mu kugwanya imigambi y'igihugu cy'Ubushinwa mu kwitira uturere muri ako gace.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashitse no Moscow kane mu gisagara cya Davos mu Buswisse vyitezwe ko ashikirije ijambo ejo ku munsi wa gatanu abategetsi b'ibihugu n'abaserukira amashirahamwe agira imirimo y'ubudandaji bava mu bice bitandukanye byo ku isi mu nama yo muri indwi yerekeye ubutunzi ku isi. Igihe Perezida Trump yashika mu gihugu cy'Ubuswisse, abantu bihereje amabarabara mu bisagara bitari bike by'ico gihugu kugira bamubwire ko batamushaka. imbere yuko ashika mu Swiss abafasha biwe mu vyerekeye butunzi bajanye bafise imigambi yo gushira imbere uguhiganwa makungu mu vyerekeye butunzi umushikiranganje je bikigega muri America Steve Mnuchin umwe mu bashikiranganje 10 bari muri mu nama y'i Davos yashigikiye igabanuka ry'agaciro k'idolari yavuze ko ari ikintu ciza kuri bo kubijanye n'ubudandaza yatangaje ko gushira imbere inyungu za America atari ukuvuga ko Amerika idashaka gukorana n'amakungu ku bibazo byerekeye uruja n'uruza atantambamyi mu byerekeye ubudandaje
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya ku ijwi rya Amerika ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abagira neza Save the Children rimenyesha ko umukozi wabo agira kane yitabye umuremyi muri Afghanistan ni mu gitero cabaye kunyubako y'iryo shyirahamwe ry'abongereza ku rubuga rwa Twitter Save the Children yashikirije itangazo iti mu bikorwa vya nyuma byo gutabara imbabare byakozwe kuri uno munsi twashoboye kubona atankeka yuko umwe mu baguye muri ico gitero yari umusore w'imyaka 20 twakorana ivyo bivuzwe nyuma yaho abategetsi bamenyesheje ko abagabo bitwaje ibigwanisho binjiye mu kigo c'iyo nyubakwa ya Save the Children inyuma yaho umwe muri bo w'umwihevyi yari ahejeje kwituritsa ko bombe mu irembo ryaho abajejwe gucungira umutekano baratanye mu mitwe nabo bagwanyi umanyu utari muto abagwanyi baharanira leta ya Kiisilamu bariyitira ico gitero
naho muri Afrika mupadiri w'umukatolika n'ubundi muntu bari banyurujwe hamwe mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo bari ku masaha 48 nyuma yuko banyurujwe n'abantu batamenyekanye Padiri Robert Masinda n'uwo bari banyururujijwe hamwe barekuwe ivyo vyatangajwe na Musenyeri Melchisedek Sikuri ayoboye diocese ya Butembo Beni mu ntara kivuye mu buraruko mu ntagira gatatu yashoboye gutoroka abo bantu batatu umupadiri n'abahinga babiri mu vy'uburimyi bari banyurujwe ku munsi wa mbere ku muhinga mu karere ka Beni igihe bari bavuye mu mirima aba banyuruje ntibamenyekanye imara kunyuruza abasivile n'ibintu biba kenshi mu ntara kivuye mu buraruko ku karere gakoregwamo n'imigwi yitwaje ibigwanisho itari mike mu kwezi kw'indwi mu mwaka uheze w'2017 abandi bapadiri babiri bo muri diocese ya Beni Butembo baranyurujwe n'abagwanyi batamenyekanye Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC Perezida wa Guinea Equatorial Teodoro Obiang Nguema yirukanye abategetsi bakomeye bane bo muri leta yiwe mu mabanga yabo mu ndwi zirangiye harimo umwuzukuru wiwe bikekwa ko bakoranye n'abagerageje kudeta avuga ko batesheje mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze ivyo vyatangajwe na leta ya Guinea Equatorial no munsi kwa kane hagati mu kwezi kwa mbere Perezida Obiang yari yasavye inzego z'ubutungane mu gihugu gukarira abagerageje kudeta ku itariki zitatu z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2018 abategetsi ba Guinea Equatorial bari batangaje ko batesheje kudeta ku bwabo umugwi w'abacangiro b'abanyamahanga wari washatse kugira igitero mu ngoro y'umukuru w'igihugu yari mu ngoro yiwe Guinea Equatorial yaranzwe n'amakudeta atari make nigeragezwa ryayo kuva ico gihugu cikukiye mu kwikura ku gihugu ca Espagne mu mwaka w'1968
Muriko mwumviriza radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3
Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com akabona gukomeza na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Radio Ijwi d'Amerika Washington DC amakuru yo mu karere tuyahera mu Burundi aha barundi amajana 769 bahungutse bavuye muri Tanzania hari hitezwe amajana 8 ariko abagore bafise inda zikuze basigaye kumvo z'amagara bose binjiriye ku mupaka wa Gisuru muri Yigi ariko igice cyabo baciye bajanwa imusasa mu ingozi mu buraruko kuko bahunze bava mu ntara zo mu buraruko abandi basigaye inyabitare nabo mu ntara za Ruyigi na Gitega fitekanijwe ko bose kuri uyu wa gatanu bazoshigwa iyo bahunze bava ni inkuru y'umenyesha makuru wacu Fidel Antoine Sabiman
Gye chasa ineri nyusu zoku musase zunu wakane ni hizo mudza barundi za shikima wamba kumpaka Burundi na Tanzania bakiri honi mwewozi mukuru ajera utarukani mwonzi nukusubi za mudza wazi teshi jumushikiranganji bugini wale wakati nukundi shigiugu Burundi mupaso ni Glorioze Berahim yari ya elektatweni nungazi shirahamwe mudza makungu jita imwonzi Hassan zile ungonu ichegira chuse ukira Hassan Burundi Sufra na Jiri zima ze kunjira Burundi Berahino Glorioze mwewozi ajera utarukani mwonzi nukusubi za mudza wazi teshi jwe ya ziha ikaze
turazi iyo umuntu yagiye yirukanga intekera ku mutwe akagira imana gashika yashitse bakamucumbikira nta byiza byinshi umuntu yo kwifuriza uwundi ko yoja kubamwo hajya nta hantu hajyoshe nkaho wavukiye nk'igihugu cy'amavukiro n'uworara gufata neza tuvyumva kumwega yewe
Berahino Glorioze yijejizo munzi kwiyo bagiye ari heza
ico mfise kubamenyesha nuko mu mihana mu makomine bose bifuza ko uri umurundi wese ari hanze yotahuka subira mu mazu yanyu subira mu mirimi wanyu umwana mushire ku ishuri uri masubira rime uwari umudandaza uri mu taxi bera subire agura gakindi kuko hano muratekerego injya muratekerego ibintu bizomara amezi atatu ndetse muratekerego n'udufaranga duke utwo dufaranga muzodukoreshe koreshe kuneza y'umujyango utagira isuka cyayigura uronse imwe acatira n'indi bacamutiza murazi ngene tubana barundi turashigikirana n'ubu turashashigikirana karibu mwirabire hama muzotera kamo nabasigaye inyuma
Sufana Jiri icegera cyose kiri hasel mu Burundi yabwiye ijwi rya Amerika kwicoye ikogwa cuguruye igice ca gatatu cyo gutakona impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania kubabyisabiye Nigice kizoranga itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka aho hategekanije gutahukanwa impunzi zingana n'ibihumbi 10 igice cya kabiri carangiye itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2017 ahatahukanywe impunzi zaba ibihumbi 14 mbwiye hari hitezwe impunzi ibihumbi 12 gusa umwe mu bakozi b'ishyirahamwe Hassel bakorera muri Tanzania yabwiye ijwi rya Amerika ko bitigira ibyitezwe gutahukanwa mu gice cya gatatu bishobora kurenga ibyitezwe afatiye ukuntu bariko bariyandikisha n'abiyandikisha ari benshi aho batahutse baremeza ko hari izindi mpunzi zibatera ubwoba bwo gutahuka nk'uko byemezwa na Ntakimazige Neveva umwe mu batahutse
kango mu Burundi ngo intambara igombibe ngo mukagenda n'akazi kanyu ngo nuko ngo barabatangisha ibihumbi ngo namwe atayo mufise ngo n'imirima barayisorera ngo ibintu byinshi ngo gende n'akazi kanyu barabitubwiye nyine mukuza ugenda kwandika utavuga bakarobona bakumandika aho hejuru utabivuga warinumiye bakarobona utekera ugenda gusa tavu
ubivuze na
ubuze barakwirukako
bande
abanyagihugu nyene bahone
ikamubatahuka hari n'abavuga ko batazi icyo bari bahunze aha ni nka Ndayizeye Rashid
ukuri nahunze akakongera ko abandi uko ugemba kwibarabara abandi baguma bahunga icyo nahunze hanini ntacyo nabonye kure
Ndayizeye Rashid w'icyo yakoze yaje agabanye ko yatahukanye umukenyezi w'umutanzaniya kazi yakurikiye umugabo afise ubwoba ariko arashima uko yakiriwe Rose Kambayaga ni we umutanzaniya kazi yashimye gukurikira uwo yashimye
Genda gendi muko.
Uri mu Tanzania.
Ndu muhakazi.
Nanu geze Burundi wasanga bimeze gute?
Sanza kweri habere. Mudufaje neza. Mihelabereye neza kwa. Abanyakiriye neza nta mudugumbo nta nakimu.
Mu buzima bwawe usanze ukora iki?
Njye mu buzima bwanjye usanzwe ndi umukurima. Ngiye kuroba bakazoza. Ndime tawe nkiko najye nkiko ndotera imbere hana nyene bizogenda neza baroje mu ishuri kugena bene baro kwitegurira kazoza kabo
hari hitezwe barundi 800 baza gutahuka kuri uno wa kane ariko ico gitigiri ni cyabaye kigikwira kuko hashitse abarundi 769 aho basigaye mu ishyirahamwe Hassel batubwiye ko hasigaye iminsi mike giseke kikabafata muri komine Gisuru intara ya Rugimusoro y'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Fidel Antoine kuri iyo nkuru tukivuga ku mpunzi y'Abarundi 374 bose baturuka mu ntara ya Kirundo baraye mu ikambi ya Kira abahunguka ya Songore muri komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi bari mu bahunguwe kuri uyu wa kane baciye mu ntara ya Ruyigi benshi muri bo baturuka muri komine Busoni benshi bavuga ko batahunze igihugu ku mvo z'umutekano dutega amatwi mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
Ku Barundi 269 bahungutse bavuye mu gihugu cya Tanzania 374 n'abanyakirundo muri abo 374 benshi nabo muri komine ya Busoni baharugwa ku 213 na Bugabira yaharuriwe 62 igihe cy'isaha 10 kuri uyu wa kane niho bashikanwa mu ikambi ya HCR yakira abahungutse byifata kibanza irahitwa Isongore muri komine ya Kirembe y'intara ya Ngozi vyaboneka ko barushe kubera urugendo rurerure bagize kuva mu gihugu cya Tanzania baciye mu ntara ya Ruigi bikaboneka ko n'ugusonza bari bashonje nta majambo menshi yavugiwe muri icyo kibanza kiretse kubabwira inyifato yo muri icyo kigo ikihutiwe kwabaye kubafungurira no kuraba ababagize ikibazo cy'amagara kugira bavugwe tumaze kubisaba tukavyemererwa kwinjira aho bakiririwe twarose n'uruhusha rwo kuvugana n'abantu bagera kuri bane mu bahungutse nka bose barashimishwa nuko basubiye mu gihugu cyabibarutse muri abo bane umwe gusa niwe yavuze ko yahunze umutekano muke nawe nyene avuga ko wari umutekano muke ufatiye kubihuha
jewe nahunze 2015 ku mpamvu yuko baguma batuga ibintu vy'itera bwoba ngo intambara igiritere ngo amatora abaye abantu bazosha ngo babice hanyuma niho twabona abandi batangiye guhunga hanyuma natwe twanduruka tubahunga twahunze ibintu vy'ibihuha kuko bavuga ibintu vyinshi biteye ubwoba n'ubu rero niho twumvise batangiye kwemerera abantu ko bahungu tukaba tubona basigaye mu gihugu atangorane na zimwe zihari babaye tingaho twitahire
uyu muhumure nawe avuga ko yahunze inzara yabicaye bigacika muri komine ya Busoni
iwacu muri Busoni uko byari byifashe hari umutekano ntangere ikintu giye gusa cyahambanye nahavanywe n'ikintu kitwa inzara icyo cyahambanye mbadukana n'umuryango wanjye ubwo rero ndetse mu nkambi hariya maze n'icyo gihe ke nkumbura ababanye kandi nkumbura n'igihugu cy'iwacu
mu vyamuteye intege zo guhunguka ntasiga inyuma urubanza rw'amatora rwimirije
kandi ikinzanye gihe hanini iya nuko numvise hari amatora tuye amatora ntashobora kuba jyewe ntagiye gutora ntibikunda tegetse barabizi jyewe nahunze babizi nicyo nipfuza mugabo kongera guhunga wapi oya nzogwa muhiri wacu naho inzara izotera n'abandi mbona bahari
uyu mukenyezi we aturuka muri komine ya Bwambarangu avuga ko yomowe nubwo bankana n'abakazana
nde nahunze ingorane zerekeye z'abana n'abakazana tushatumeze ngenda n'ubu n'abana ntibazi n'ahantu n'abandi bazi gusa nyine ko nabo narapfuye abana urabona se babo yapfuye kera nyuma yandadaye abana ndabarera abana batonya baratora abagore umwe utora abagore jere baca baranyihariza abagore babo urabona umuhungu amaze gutora umugore akabyara gatandatu nta mugishoboka nawe ntabwo nahonde umutekano muke
uyu mugabo nawe nyine ntavuga ko yahunze umutekano muke ahubwo asigura agatotezo k'umutware
icatumye jewe mpunga n'umuntu natemeye igiki kiri impande y'itongo ryanjye ryo ku rubibe abarimo bariko barubaka amakoleji bakisabye acambira ngo namwivye acaraza aramfatisha uwo muntu amita Marikino mu gatare amfatishije cegera ku mpunga mu izone amfunga ibi yose amfunguye aca banjirumbi 40 je mbona abandi bari ngo barahunga banjirumbi 40 ndavuga ati ntatongo mfise ndi bugurisha seko kubera nifikiye n'utwana n'upfuma mpunga kuko aho umeze nk'utotejwe
bamaze gufungurirwa baciye berekwa aho baruhukira bitegekanijwe ko aho bukera kuri uyu wa gatanu bazosubira kwandikwa kugira basuzume ko abari ku rutonde rw'abahungutse bashitse bose ibyo biheze bazocaburizwa amamodokari azobashikana mu makomine baturukamo bamaze gushika iwabo HCR iraheza ikazobandanya ikurikirana ko bamaze kumenyera mu kibano muri site yakira abahunguka ya Songore mu ntara Ngozi iri mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru Mu Rwanda naho umugoroba w'abavyeyi umaze imyaka 2 utangujwe mu gihugu cyose ubu umaze gutanguzwa no mu mabohero yo mu Rwanda. Mu nama ihuriyemo abacunga amabohero y'abagore yakoraniye i Kigali yasozejwe kuri uwo munsi wa 4. Ibindi kuri inkuru twumviriza umenyesha makuru wacu asumutakaboye.
Kushuro ya mbere mu Rwanda hatangijwe ihuriro ry'abacungagereza b'abagore. Aba bacungagereza b'abagore bavuga ko aho bakorera bahatangije gahunda y'umugoroba w'ababyeyi mu magereza. Uyu mugoroba w'ababyeyi warusanzwe gukorerwa mu midugudu hirya no hino mu gihugu, aho bacoca ibibazo by'abantu mu miryango bafitanye ibibazo bikarangira bikemutse. Peri Gakwaya, umuyobozi ushinzwe uburinganire n'ubwuzuzanye mu kigo gishinzwe amagereza mu Rwanda, asobanura ko kuva batangira umugoroba w'ababyeyi muri gereza byagize akamaro mu mibanire y'abagororwa.
Tugira utugari nk'uko hanze duhari, tukagira imidugudu, buri mudugudu tukawusaba kugira akagoroba kaba umugoroba w'ababyeyi, bikadusaba no kubyigisha abo tugorora kugira ngo ejo batazasanga abandi basigaye hanze barabasize. Burya umunyarwanda yaravuze ngo hari abantu haburunturuntu nabo haba utubazo. Kuva umugoroba w'ababyeyi watangira, byatweretse ko ari umusaruro mwiza, kuko nta makimbirane bakigira nk'abantu bari hamwe. Urumva hari igihe uburoko bwabaryaga, umwe akaba yatangira kwiyenza ku wundi, bagatangira mu migi imiryango yabo basize hanze. Ariko kuva umugoroba w'ababyeyi watangira, byaduhaye umusaruro ku buryo usanga nta bibazo bigihari, n'akabazo kaje bagakemurira mu mugoroba w'ababyeyi, ugasanga natwe nk'abakozi biratworohereza, tutajya mu bibazo byabo byinshi nk'uko mbere byari bimeze, mbere y'uko iyo gahunda iza.
Usibye kugabanya amakimbirane hagati y'abagororwa b'abagore, uyu mugoroba w'ababyeyi unafasha abacungagereza kumenya ibyaha abagore bakunda kwishoramo, bakaboneraho umwanya wo kubasaba kubyirinda no kuzabirinda umuryango mu gihe bazaba bafunguwe.
Mu by'ukuri natwe aho niho ni nk'aho twaboneye aho tuvugira kubabwira ko kirazira kumva ngo umunyarwandakazi yakoze icyaha runaka, umunyarwandakazi yacuruje urumogi, umunyarwandakazi yagiye mu yijanditse muri. Bidufasha mu kubigisha, ni inshingano zacu n'umunsi kundi kubigisha mu gikuri, kutareka kutazongera gukora ibyaha. Ariko ibyo noneho biduha umwanya mwiza wo kubasobanurira yuko bidakwiriye kumva ko umunyarwandakazi cyangwa umwari yisanga mu bikorwa nk'ibyo biteye isoni. Kera byari kirazira ku munyarwandakazi, ariko ugasanga ibyaha biriyongera no ku bagore bakabikora. Uwo mugoroba w'ababyeyi rero dufasha iki? Tumwereka nk'umubyeyi, ese ni mateka cyo ugiye kuzasigira umwana wawe? Niba utangiye gukora ibi, umwana wawe hanze aratekereza iki? Rero biduha umwanya mwiza wo kubasobanurira ko bidakwiriye nk'umubyeyi w'umunyarwandakazi.
Iri huriro ryo guhuza abagore bakora umwuga w'ubucungagereza ribaye ku nshuro yaryo ya mbere, rigamije kumvisha abagore bakora uyu murimo ko bakwiye gukora umurimo wabo nk'uko abagabo bawukora. Madamu Safari Jeannette usanzwe ari umucungagereza avuga ko kuba ari abagore n'imiterere yabo yihariye bitajya bibangamira imirimo yabo.
Mu gihe cy'imiterere yacu nk'uko by'ukwezi, ntabwo bikubuza gukora akazi, uragakora neza kuko nta kibazo ubufite. Mu byo tunatozwa dukora amahugurwa yo tugiye kwinjiramo, iriya se uko badutreninga baragutreninga ukiyumvamo akazi, nta mpamvu yo kuvuga ngo nagiye mu kwezi kazi kananiye, tuba tugashoboye. Mu miterere rero yo gutwita iyo utwise kuko umuntu agira intege nkeya, abayobozi barakorohereza. Ariko mu gihe cya kindi cyo konsa, gutwita ukonsa igihe runaka, umwana yamara gufata imfashabere usubira mu kazi nta kibazo ugakora.
Iri huriro ry'abagore bakora mu gucunga abagororwa ryafashijwe na Minisiteri y'Umuryango n'Uburinganire. Kuri Minisitiri Nyirasafari Esperance w'Umuryango avuga ko iri huriro rizafasha neza kumenya ibibazo imiryango ifite, ituma hakorwa ibyaha no kureba uko babikumira.
Iri huriro ni ryiza cyane. Nka Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango tuzarishyigikira ko igihe ryajya ritegurirwa twabigiramo uruhare, kuko aba bantu babana n'imfungwa n'abagororwa, kandi za mfungwa n'abagororwa ziba zavuye mu miryango yacu baba bakoze ibyaha. Ni ukuvuga ngo badufitiye runini no kumenya ngo ese abakoze ibyaha, ibyo byaha byiganje ni ibihe, se twabikumira dute? Rero turabasaba yuko bajya bakurikirana abo bashinzwe, bakamenya n'impamvu zaba zitera bamwe gukora ibyaha. Noneho twebwe dushinzwe kwita ku muryango by'umwihariko, iyo tubimenye tunamenya nuko twabivura, twanakumira ko ibyo byaha biba.
Mu Rwanda habarurwa abacungagereza bagera ku 180,000, barimo abagore basaga 350. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Makuru y'ijwi rya Amerika mu karere k'ibiyaga binini arabandanya. Tuje mu Burundi, abanyagihugu ku mutumba Kirama mu zone Bugarama komine y'Intara ya Muramvya basaba ko boronswa ivuriro kuko bahura n'ibibazo bitari bike batwaye umuntu kwa muganga. Ni mu gihe kuri uyu mutumba atavuriro rihari, basaba ko inyubako zimaze imyaka 10 zarubatswe zoherahezwa kugira ntibasubire kwivuriza ibugarama canke mu bimbi. Mustanteri wa komine Muramvya yemeza ko komine icyo kibazo igifise mu minwe kuri uyu mutumba bagiye kuronka ivuriro. Inkuru ya mugenzi wacu Raymond Nzimana.
Umutumba Kirama uri hafi ku birometero 16 uvuye muri zone Bugarama. Ibarabara rija kuri uyu mutumba ntirimeze neza kandi rigaca mu kibira. Kubera kuri uwo mutumba atavuriro rihari, abanyagihugu baba kuri uyu mutumba bemeza ko bagira ibibazo mu gihe batwaye umuntu kwa muganga.
Ngorane ziriho mbere nta n'ukuntu twazivuga mukuri. Bavye kuva mu ntambara twiruka uwagwaza umuntu ntiyaronka hamujyana, haragera n'igihe bateruye ati bamushikane kwa muganga, byase ko baduga agacikanira mu nzira bakagarukana ku kaburi bagahambaho nyene. Nayo icibagiwe cyo n'ababyeyi bagiye kwibaruka kwa muganga, urabona imbanye ntisezerana.
Kiretse ababyeyi bagiye kwibaruka bahura n'ibibazo, uyu we ababazwa n'abarashwe kandi bariko bakora igikorwa cyiza cyo kurokora amagara y'umuntu.
Tumaze guhamba benshi nyakubaho. Ubwe twari tukifise amagara yo kugira ngo duterure, twararashwe kenshi turasigwa mu kibira kandi tukaraswa nk'inkozi z'ikibi, turiko turatabara dufise umubyeyi mugabo tugasanga twaguye mu ngorane nk'izo. Kubera ko twaba turiko dusokoroka mu kibira mu ijoro mu masaha sita y'ijoro duteruye umuntu, ugasanga kumbe abari kuri antene yabo ntibazi ntituzi nta mapi tuva dufitananiye, tugaca tugwa mu mutego beno.
Mu gihe komine iri kurubaka amazu amaze imyaka 10 yubaswe ariko ntarangizwe, abo banyakirama babona ko atakiriko kirakogwa kuko atabitaro bizoba biriho ibizotuma babandanya mu ngorane bahoramwe.
Yo ahubwo mbere n'ubundi ntacyo twoba dukize kuko urabona arashoboye kuzanga aha bakamuha umuti bamushikanye muhira bikanka, nizangorane zo kurondera ukuntu tumushikane Bugarama. Ahubwo dufashiye nayo yuzure kugira bamukuye aha bamuhereye imiti aronka haruhukira kugira bikunde ukuntu ashika muhira.
Nukuri twebwe turateye akamo bikomeye cyane mbere ngira ngo gushika no ku mukuru w'igihugu kuri nakazu kamwe bariko barasanura n'ibindi twashaka ko byose byogiriwe kugira ngo duhebe turuhuke tugire tashi. Vuga iyi yindi nzu ubona ngaha ahe kuko muri programa narumvise kumenga ntirashikirwa mu zokubakwa ku buryo n'imiburiburi hagize nk'umubyeyi bishika ko yomara nk'iminsi 3 cyangwa 4 nga ashobora kuronka ahantu aruhukira bibitaro nk'uko bari babitwemereye kuva muri 2005.
Mustaneri wa komine Muramvya Dieudonné Nsabimana aremeza ko ikibazo cy'ivuriro kiriyo kuri uyu mutumba kuko abari batsindiye isoko yo kubaka ibitaro babikiriye hagati. Dieudonné Nsabimana arongoye komine Muramvya atubwira icyatumye batabandanya ibikorwa.
Icyatumye kumbure batashaka kurimara bari barasubiye soko ndi uko ahayikirama nk'uko muhabona n'ahantu hagwe gushika n'ahantu ibarabara ritagendwa, bigatuma iyo ibikoresho mu kubishikana ngaha bibagora, ugasanga kumbure uburyo basanze bakoresha bwari bwishi baravyo bwo bari basavye mu gihe baronka iyo soko. Nacyo gituma twumvire yuko benshi byabananiye kwashikana ibikoresho babonye babohomba cyane bakemera kubitagati.
Nayo ku kibazo cyo kubaka ibitaro, Mustaneri wa komine Muramvya avuga ko bazotangura kubaka ivuriro, iby'ibindi bisata bitandukanye bizoboneka buke buke. Avize icyizere ko mu minsi ya vuba umutumba Kirama uzoronka ivuriro.
Icyo kibazo tumaze gifata mu ntoki, icyizere ni cyinshi cyane yuko tuzoruhuka iri vuriro ry'Ikirama ryuzuye. Twaravuganye n'umuganga arongoye intare y'ubuvuzi betwa na hashitse ngaha turi kumbwe, aho yatwemereye yuko nitwamara kubara inzu nka zibiri azoca atangura kuduha abaganga babarakora ngaha ibikorwa bibayabaye kugira dufashe abanyagihugu ngaha Ikirama, maze twibaze yuko mu kiringo cy'amezi abiri tuzoba twamaze kuronsa abaganga bakeya nk'uko twabibwiye n'umuganga ajejwe intara y'ubuvuzi.
Umutumba Kirama uhana urubibe na komine Rugazi iri mu ntara y'Ububanza hamwe na Mubimbi iri mu ntara ya Bujumbura. Uyu mutumba ukaba uba ko abantu barenga 21,000 nk'uko byemezwa na Mustaneri wa komine Muramvya. Kiretse ko atavuriro ririho, ijyari ryashinzwe n'umunyagihugu ryarugawe n'abajejwe amagara y'abantu bafatikanije n'abajejwe intwaro kuko ritari rikwije ibisabwa. ikindi cyugawe namazu abiri yadandarizwamo imiti kuri uyo mutumba ku mutumba Kirama muri zone Bugarama iri muri commune Muramvya. Raymond Zimana, ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Raymond Zimana, none naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no mugoroba, mwari kumwe naho yanitanga ishaka.
Na Fidel niyo ngabo, tubasezerera tubifuriza umugoroba mwiza, tubatumira no kubandanya mudushikiza, mutubandanya mutwumviriza mu biganiro byacu bikurikira.